Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 kwezi no kwicenda umwaka w'2023 kaze muri ano makuru muri imigwi kirundi twabateguriye nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine Giharo iri mu ntara ya Rutana hamaze amezi arengane agandaguwe n'abagizi ba nabi. Umuryango wiwe uridogera parke yo muri iyo ntara ko gushika n'ubu itaratanguza urubanza rw'abagirizwa kuba barishe uwabo. Turaza gukubitira no mu ntara ya Kayanza aho abanyagihugu bo mu mitumba itari mike yo muri komine ya Gatara bamaze umwaka urenga atamazi yo mu mabombo aharangwa bafise ubwoba bwo kwandura indwara ziva ku isuku rike. Kiganiro ku isoko cuno munsi kizoba cerekeye icegeranyo giherutse gushikirizwa n'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi. Ikiganiro cerekana utunenge tw'ingene umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi ukora. Mukanyi sase idonizo ryano makuru kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru nkuko nabibabwiye mu ntango yayo. Amezi ane araheze umunywanyi w'umugambwe CNL Jean-Claude Niyongabo agandaguriwe igiharo mu ntara ya Rutana. Umuryango wiwe uridogera parke yo muri iyo ntara ya Rutana ukavuga ko iyo sentare iriko irakwega amaguru kugira iburanishe urubanza abishe uwabo bakubitwe intahe mu gahanga bongere bishure amabi bakoze. Ni nkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Umuryango w'uwo munywanyi w'umugambwe CNL Jean-Claude Niyongabo uvuga ko utumva ingene amezi ane yose ashobora guhera parke yo mu ntara ya Rutana itaratanguza urubanza rw'abagirizwa kuba baragandaguye uwabo nabo akaba rugwaruka mbonera kure. Ivyo biri uko mu gihe mu muryango uvuga ko wituye iyo sentare akatari gake bikaba ivy'ubusa. Amakuru dukuraho igiharo mu ntara ya Rutana atumenyesha ko Jean-Claude Niyongabo yagandaguwe n'imbonera kure mu ijoro ryo kuwa 19 ushira wa 20 ukwezi kwa gatano uyu mwaka nyene. Bikavugwa ko izo mbonera kure zari zirongowe n'uziserukira muri zone muzie. Ikindi gitera amakenga umuryango wa Jean-Claude Niyongabo ngo nuko opeji afise iyo dosiye ashobora kuba yararungitswe gukorera ahandi muri komisariya ya komine Mpinga Kayeve ku itegeko ry'umunyamabanga w'umugambwe Depite de muntara ya Rutana. Uwo muryango ukiyumvira ko ari ugushaka kuzimanganya urwo rubanza. Twarondeye umukuru wa parike ya Rutana nco kimwe n'uburongoye ugwaruka rw'imbonera kure muri zone muze kugira abagire ico bavuze kuri ayo makenga y'uwo muryango ariko ntitwashoboye kwaronka kuri telefone. Twamenyeshe ko Jean-Claude Niyongabo yishwe buca umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agendera iyo ntara inyuma y'urupfu rwiwe hakaba hari abandi bantu babiri bishwe muri ubwo buryo.
Urakoze Josephine Jones Nkunzimana. Mu ntara ya Kayanza naho abanyagihugu bo ku misozi ine ya komine Gatara baramaze umwaka urenga atamazi baronka mu mabombo rusange bitewe n'uko isoko ayo mazi yaturukamwo ryakamye. Ivyo rero ngo bituma abanyagihugu batoroherwa mu kuja kurondera amazi mu myonga aho bagira ingendo zirezire bakaba bafise amakenga yuko bashobora kuhandura indwara zituruka ku isuku rike. Ido nido na Signoline Nijimbere.
Muri ivyo bice vy'iyo komune Gatara bitagiramwo amazi hasanzwe hariho amavuriro be n'ishuri ryisumbuye rya Gatara aho abanyeshuri barara mu ndaro. Abanyagihugu bo muri ivyo bice bavuga ko bafise impungenge nyinshi mu gihe amashuri buca atangura kandi kuri iryo shuri ry'indaro rya Gatara atamazi na makeya harangwa.
Nk'ubu honyine umva ku mavuriro nta mazi bafise, twebwe abanyagihugu nta mazi dufise. Mu minsi iri imbere kuva ku munsi wa mbere niko numva amashuri buca atangura, none ayo mashuri niyatangura abo bana bahiga atamazi bagiye kugonga. Jewe mbona umenga ni ikibazo kweri kuko bashobora kuhandurira indwara zitewe n'isuku rike. Nizo mpungenge kabisa dufise cane gose.
abanyagihugu basabajejwe intwaro kubasabira abarongoye komine Kayanza bihana imbibe kubaronsa ku mazi yashikanywe muri iyo komine n'ishiramwe rya soje ya Satom kugira ico kibazo gitoregwe inyishu irama.
Wana yuko chora magosi kusumba nuko wanda kwa jamaji tume kisaka sakayanda ajia kutula sojea satome nicho jihiba ya duhayeko kumine katari shawo wa hekwa chani hawani pulio yujumuli zani mbibizi atama jirifise na kiyo nilewa tuwa hekwa yu maji tume kisaka sakayanda kijo pulio jishalilo wa maji haanyumi binuweka gendanezi.
Kuri ico kibazo cike na rya mazi uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba Gateka Kawe rwarondeye kuri telefone musitanire wa komune Gatara kugira ngo atubwire ico bagiye gukora mu maguru masha ariko ntiturashobora kumuronka.
Tubandanije nano makuru twateguriye abasirikare b'abarundi bari mu gihugu ca Kongo mu ntara ya Kivuyo mu manuko baherutse guhindurirwa imyambaro bahabwa imyambaro ya gisirikare y'igihugu ca Kongo. Imyambaro bahorana ya gisirikare c'u Burundi ikaba yaragarukanye Bujumbura mu mpera z'indwi iheze. Imvo zatumye bahindurirwa iyo myambaro zikaba zitaramenyekana ni inkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere.
Abasirikare b'abarundi bari mu ntara ya Kivuyo mu manuko mugwego wa Tafok abona bo akaba tarabwa n'amasezerano ya Afrika y'ubuseruko yarungitse abasirikare mu bihugu vya karere muri Kivu yo mu buraruko. Abasirikare bakaba baherutse guhindurirwa imyambaro y'igihugu cy'u Burundi bahabwa nyabuna imyambaro y'igisirikare cha Kongo. Abasirikare bo mu rwego rwa Tafok bakaba bamaze imyaka irenga ibiri mu misozi yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko abivugwa ko bagiye guhangana n'imihari y'abarundi bitwaje ibirwanisho bari muri ico gice c'intara ya Kivu yo mu bumanuko na cane cane umuhari FNL wa Aloys Nzabampema. Imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi bahorana ikaba yashikanywe i Bujumbura mu ikambi ya Gatumba ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Ayo makuru nyene atangwa n'abasirikare akavuga ko baherutse kwakirwa kandi ibigwanisho bitari bike mu bubiko bwa gisirikare bavuga ko byaba byatanzwe n'igihugu cy'u Burusiya. Ibyo bigwanisho ahanini bigizwe n'inkoho bita arme de petit calibre habwe n'ibigwanisho vya rutura. Amakuru ava mu basirikare akavuga ko naho byakiriwe mu bubiko bwa gisirikare bavuga ko bimwe muri byo bizokoreshwa n'abasirikare bo Burundi hamwe n'abapolisi ibindi navyo bigatwagwa mu gihugu cha Kongo. Amakenga abo basirikare bari mu bavyakiriye bafise akaba ari uko ivyo bavuga ko bizokoreshwa mu gihugu cha Kongo bishobora guhabwa ugwaruka rw'imbonera kure. Igisirikare cy'u Burundi ntacu kirashima gushikiriza haba kuri iyo myambaro y'igisirikare cha Kongo yahawe abasirikare b'Abarundi n'imbonera kure cyo kimwe n'ivyo bigwanisho bivugwa byakiriwe bivuye mu gihugu cy'u Burusiya.
Arakoze Bonfils Niyongere tumira amata hanyuma tubandanye ano makuru.
Inzamba
nkuko byama komisi yose ya gatandatu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko no munsi gishimikira kucegeranya c'intumwe idasanzwe ishira hamwe mu mpuzamakungu ni mu Burundi ibyariro cerekana ingene umugwi w'igihugu w'agateka kazi na muntu ukora. Ikiganiro ku isoko mushikirizwa na Emil Nibasumba.
Ku isoko ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa komisi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umugwi w'igihugu w'agateka kazi na muntu nturi gukora akazi kawo nk'uko wategerezwa. Hari ibyo ukora kugasha ahandi naho ugakorera ku murongo washinzwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Umuhinga dasanzwe wa ONU ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi niko abibona akaba yavyanditse mu cegeranyo bucashikiriza mu nama y'agateka kazi na muntu mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 16 Nyakanga mu 2023. Muraza kumva aho abanyepolitike bamwe bamwe bahagaze kuri ibyo bishikirizwa na Fortune Gaetan Zongo. Muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze. Intumwa idasanzwe ya ONU iraba ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi isaba umugujejwe gutanga amapete mu nama y'agateka kazi na muntu gusubiramo gusuzuma ipete yo kugwego rwa A wahaye umugwi CNDH wo mu Burundi. Fortune Gaetan Zongo avuga ko uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uri gukora nabi. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga atubwira ibyo uwo muhinga wa ONU afatirako.
Kuga Fortune Gaetan Zongo umugwi w'igihugu raba ibijanye na gateka kazina muntu CNDH uno munsi ukora ku madosiye ajanye na gateka kazina muntu ubanje kuvangura ayatayiteye ingorane. ukiwagiza amadosi ajanye na politike kubwiwe hamwe ivyeganyo vy'umugwi w'igihugu urabijanye na gateka kazi na muntu byo babitanga makuru ahagije kujanye na gateka kazi na muntu biragaragara yuko utinya gukora kujanye niho nyango rya gateka kazi na muntu ifatiye kumvo za politike kujanye no gusesagura amatungo ya leta ababugu irengero abahagarikwa hadakurikije amategeko canke ababurizwe gufa bikorwa n'abakozi bigendereza bikorewe abahogwa imbo za politike abamesha makuru hamwe n'abari mashira madari n'ibyicaro bya politike iyo ntumwe idasanzwe gahita zongo abona kwicegeranyo cha CNDH umwaka w'2022 atanhamwe cerekana uburore bw'ihonyango rya gateka kazi na muntu budasiba gutangwa n'amashirahamwe arani ya gateka kazi na muntu mu Burundi no mu makungu nka Floriane Irangabiye Christophe Sahabo canke Tony Germain Nkina
kuri mikro ya bagenzi bacu ba television Renaissance umunye politike Leonce Ngendakumana abona kwinyifato y'umugwi CNDH idatangaje aravye ingene igihugu cy'u Burundi kimeze
ico twovuga ngaha nuko uwo mugwi wo uhora ngo nturi kurakurikirana ngo ushira habonye ibijyanye na gataka kazi na muntu yoba ariko uhora ubusa kuko uwo mugwi urafise ahukorera urafise n'abawutegeka ntiwitege kujya mu mugwi hejuru yabo hari inzego z'igihugu hejuru yabo hari inzego z'umugambi uri ku butegetsi abo bose bategeka uwo mugwi gukora uko cyangwa kuriya kujyanye na byo gataka kazi na muntu bawutega kuvuga yuko byifashe neza ata muntu agitotezwa ata muntu yangazwa ata muntu yishwa ata muntu apfungwa eka ko byifashe neza abantu tumerewe neza mu Burundi nawo rero ucukora uko nyine ko nta kundi nta kundi wogira ariko muri rusange wihweje iba mu gihugu umutwo utegera ingene ukora njyana ko bataronka akajya gushika mu Burundi ngo bavugane nawo neza nko mu mwiherero akababwira ingorane bafise burya bafise ingorane zikomeye uyu mugwi wari washizweho muri bya biganiro byarusha cyo kimwe n'iyindi migwi nko mu gujeje gutohoza kuri kuri kahise no kunganisha abarundi n'abana w'ingene ukora nko mugwi ujejwe ivyamatongo n'ibindi abahuye n'ugwimo cyangwa amakuru yagiye ashikira igihugu n'ibindi bintu byabo uwo mu gutwara bo ingene wakoze amaraporo yasohotse twara yabonye ingene wakoze birazwe urwego rw'umuhuza ingene rukora twese turabibona turabizi turabibona urwego rujejwe ibyo gukinga ibijyanye niho nyabwoko ngene rukora nabyo nyine turabibona ni kuvuga iyo migwi yose yari yarashinzwe ngo ifashe leta ifashe n'amashinga mateka ifashe ubutungane kugira ngo ntihagire abasubira gukora amakosa twabonye yari yarakozwe ntibashobore kudushira mu mahano twaciyemwo mu myaka myinshi twabayemwo kugira barinde Burundi ayo makuba barundi basubize hamwe babane neza batekanigwe iyo migwi aho gukora ko kazi umugambwe CNDD FDD waciye uyifata nk'inzego zawo uyikoresha nk'inzego zawo n'uwo mugwi rero uje byagataka kazi na muntu urimo ndi wari guharana cyane cyane uwo nyene cyo kimwe n'ubita FVR iyo ndi yari guhara kudakora ibyitegezwe
kubwa Leonce Ngendakumana asanzwe ari no mu nama y'inararibonye zo mu muryango wa Afrika yo hagati CAC abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kwikubita gashi kugira ngo igihugu gisubire ku murongo
birababaje kwama twumva ko mu bintu byose u Burundi ari ubwa nyuma amaraporo ariko gusohoka yerekana yuko igihugu cy'u Burundi kibimbere hagakurikira umenga cyane rero none hagakurikira Malawi ngo mu bihugu bikenye cyane ku isi urumva ko ibyo bintu biteye agahinda bibabaje nicyo bituma rero dusaba abarundi bose kuko nitwobisaba inzego gusa cyangwa iyo migwi dusaba abarundi bose kuva hasi bakumva icyo dukeneye twipfuza gushikako twipfuza kuba mu gihugu gitekanye twipfuza kuba mu gihugu agateka kazi na muntu kubarijwe mu byose na hose twipfuza kuba mu gihugu kirimo ubutungane kuri bose ntihabenyagupfa ntihabenyagukira ugasanga abantu bamwe baba mu mazu meza mu magorofa barara neza bajyama neza bafungura neza abandi ugasanga baguye mu busho abandi ugasanga baheze hanze y'igihugu abandi ugasanga baranyegeye abandi baratekewe n'ubwoba igihugu cyabibarutse kicho byose bigagara twifuza kuba mu gihugu aho abanyagihugu basabikanya ibyo gihugu gitunze bose atamwana n'ikinono twifuza igihugu giteye imbere twifuza igihugu gisura kugira ijambo makungu cyubashwe cyubahirije
Leta y'u Burundi ikaba gushika ubu yarankiye intumwa idasanzwe ya ONU iraba gateka kazina muntu Fortuné Gaëtan Nzongo guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo twabamenyesha kandi ko umugwi w'igihugu uraba gateka kazina muntu uhawe ipete yo kugwego rwa A nka CNDH ubufatwa nk'uwigenga by'ukuri ugakurikiza urudome kurundi amasezerano y'i Paris bita principe de Paris ajyanye no guhimiriza no gutsimbataza ibijyanye n'agateka kazina muntu aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cuno munsi mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba naho ku munsi wa gatandatu za Imana ibishatse
cyari ikiganiro ku isoko
Mugusoze ya makuru Edi Claude ni nahazwe ya duchele kumayanga makuru ya ndizwe ni inya makuru muri yinzwi turiko turasoze era.
Amakuru ya ndizwe ni inya makuru kuri radio Inzamba.
Kaza mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi dutangurire ku kimenyesha makuru iwacu cyandika ku gitigiri cy'amanota yafatiwe ko ku kibazo cya leta cyakozwe n'abanyeshuri bahejeje umwaka w'icenda abavuganye n'ico kimenyesha makuru bavuga ko amanota 38 ku ijana ari make cyane kugira ngo umunyeshuri yunguruzwe ababinegura bavuga ko n'umunyeshuri atigeze atonda mu ishuri yari gushobora kuyaronka David Ninganza arongoye komite y'abavyeyi barereye ku ishure Lycée Notre Dame yo mu Rohero avuga ko biteye agahinda kubona bafatira kuri ayo manota kuko ngo naho bari gufatira ku 40 kwijana byari kuba biteye isoni ariko rero umwe mu bashomeri atarashobora kuronka akazi abona ko ahubwo ko abanyeshure bo bareka bakunguruzwa naho babaronse amanota make kuko ngo kumerwa neza canke nabi mu buzima bitavana n'amanota umuntu aba yararonse mu mashure twandanye na SOS Media kivuga ku bacamanza bane bafashwe ku munsi wa mbere w'indwi turimo baja gufungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba abonabo ni Ferdinand Niyonzima arongoye sentare nkuru ya Ntahangwa Eric Ndikumana icegera cy'umushikiriza manza wa Republika muri sentare isubiramo ya Ntahangwa hamwe n'abandi babiri SOS Media kitavuze amazina abo bose bagirijwe icaha cyo kwemera igurishwa ry'imodoka yari yafashwe n'ubutungane iyo nayo ikaba yari umunyagihugu aturuka mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi uwo munsi nyene w'igenekezo rya 12 kuno kwezi abandi bacamanza babiri bakora mu bushikiranganji bw'ubutungane barahagariswe ariko icyo bahagarikiwe ntikiramenyekana iryo fatwa rije rikurikira irindi ryabaye mu ntara za Karusi na Gitega ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa munani guheze aho abacamanza indwi bafashwe bagapfungwa bagizwa uruyeri no kurya ibiturire bundi eko kivuga ko umuryango utabara imbabare Croix Rouge igisata cyo mu Burundi uwo muryango ugasaba ko ivyo bikogwa byo gutabara byo kwigishwa gushika ku rwego rwo hasi no kuvuga mu ngo imvo ngo nuko bimaze kugaragara ko amasanganya asigara menshi cyane kuko ibiharuro byerekana ko mu myaka ibiri gusa yo kuva mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2020 gushika mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2022 abantu bahitanywe n'amasanganya bagera ku 5790 mu gihugu cyose cy'u Burundi ku bwa Christine Ntahe aserukira umuryango mu Burundi ngo urugo rwose rwari rukwiye kugira n'imiburiburi umuntu umwe azibijanye no gutabara byihuta ikindi ngo nuko amategeko yibarabara yo kwigishwa ku bwinshi aha rero niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru kuri nondwi ku Burundi mwari kumwe na Edi Claude ninazwe mugire weekend nziza mwese n'agahindukira ku radio Inzamba gateka kawe
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Eddie Claude nini nahazwe rero niho tugarukirije makuru twa itwa bateguriye kuri radio inzamba gateka kawe mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye mugira aho muba mwubahwe naho gutaha.